Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi ku metero 19 na 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na Fidene Yongabo abaramutsa kandi abayikaze makuru tugiye kubashikiriza muri uyu mwanya. Mu Rwanda urubanza gukunguruza ubushikiriza manza buregwamwo Ishimwe Dieudonné azwi nka Prince Kid ibyaha byo gusambanya abakobwa ku nguvu wasubiye kubandanya. Naho mu mahanga ishami igishyirahamwe mpuzamakungu onigitaho amagara y'abantu ku isi OMS yasabye Libya guhagarika gushingura mumva rusangi abahitanywe n'imyuzure. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ishami igishyirahamwe mpuzamakungu onigitaho amagara y'abantu ku isi OMS n'iyindi miryango ikiriho ibikorwa byo gutabara yasabye Libya guhagarika gushingura mu mva rusangi abahitanywe n'imyuzure. Raporo ya ONU igaragaza ko abantu barenga igihumbi bashinguwe muri ubwo buryo. Edi Guhema nivyo atubwira.
Iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasenye ingomero ebyiri mu gace ka Delna mu burasirazuba bwa Libya. Abarirwa mu bihumbi bamaze gupfa, abandi baburirwa irengero. Muganga Kazunobu Kojima ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS yasabye ubutegetsi guhagarika kwihutira gushyingura abantu cyangwa gutwika imibiri yabo. Avuga ko leta ikwiye gushyiraho uburyo buteguwe neza bwo gushyingura abantu mu cyubahiro no kugaragaza ibirango ku mva z'abapfuye kugira ngo mu bihe by'imbere bizorohere abavandimwe babo kumenya aho bashyinguwe no kubibuka. Mu rwandiko OMS n'indi miryango bandikiye leta bagaragaza ko gushyingura abantu mu mva rusange bishobora kuzagira ingaruka mbi ku bavandimwe babo batashoboye kumenya aho ababo baguye n'aho bashyinguwe. Muganga Kazunobu avuga ko gushyingura mu mva rusange byaba gusa ku mirambo yatoraguwe mu mazi yaboze kuko ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Raporo ya ONU igaragaza ko imirambo y'abantu igihumbi yabonetse mu gace ka Delna n'indi jana yabonetse ahitwa Albaida yashyinguwe mu mva rusange.
Urakoze Edi. Ubutegetsi bushasha bwa gisirikare muri Niger bwategetse gatesheje agaciro pasiporo 990 z'abanyacyubahiro zari zitunzwe n'abanyaniger n'abanyamahanga bari begereye hafi ubutegetsi bwatembagajwe. Dusubire dutega amatwi Edi Guhema.
Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yandikiye za ambasade zitandukanye muri Nigeri izimenyesha ko izo pasiporo zitagifite agaciro nk'uko bigaragazwa mu rwandiko rwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Izi pasiporo z'abanyacyubahiro zari zarahawe abahoze ari abakozi bakuru muri leta, abahoze ari abadepite n'abajyanama ba minisitiri w'intebe na perezida. Pasiporo zigera kuri 50 zo zari zarahawe abanyamahanga barimo Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, Abanyaturukiya, Abanyalibiya n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri bwagiyeho nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu mpera z'ukwezi kwa 7 buhiritse Perezida Mohamed Bazoum kugeza ubu ufungiwe iwe. Mu mpera z'ukwezi kwa 8 nanone ubutegetsi bwa gisirikare bwatesheje agaciro pasiporo z'abahoze ari abategetsi bari hanze y'igihugu barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga na ambasaderi wa Nigeri mu gihugu cy'Ubufaransa.
Tusire tugushimire Edi kuri iyo nkuru. Muri Kongo umenyesha makuru Stanis Bujakera yarungitswe gufungirwa mu munyororo inyuma y'iminsi atawe mu mvuto yagirizwa kuba yanditse inkuru leta yita ibihuha amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu na za ambasade zitandukanye babandanya gusaba ko arekugwa. Edi Guhema arabandanya.
Umunyamakuru Bujakera asanzwe akorera ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Leta iramushinja kwandika inkuru zikwirakwiza ibihuha. Inkuru inzego z'umutekano zahereye zimufata yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique mu kwezi kwa 8 ishinja inzego z'iperereza za Congo kwica umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Cherubin Okende mu kwezi kwa 7. Iyi nkuru itarigeze igaragaza izina ry'uwayanditse ivuga ko amakuru yayo iyahera kuri raporo yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa leta. Kongo ivuga ko iyo raporo itigeze ibaho. Umuyobozi w'ikinyamakuru actualite.com USAID gikorera kuri interneti nacyo uyu munyamakuru yakoreraga yavuze ko Bujakera yajyanwe muri gereza ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Sarah Jackson wungirije umuyobozi wa Amnesty International mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yasabye ko umunyamakuru Bujakera ahita arekurwa n'ibyaha byose aregwa bikamuhanagurwaho. Yavuze ko ifatwa rye ari ikindi kimenyetso cy'uko Leta ya Kongo itita kandi ikomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ubwa abanyamakuru. Kuri uyu wa kane umuvugizi wa Leta Patrick Muyaya yavuze ko iki kibazo kizaba cyakemutse mu gihe cya vuba.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muje no kuri we akabungu radio yacu vewe akabungu com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Mura dusanga kuri @ VOA radio yacu mukanya turaja mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afrika. Mu Rwanda sentare nkuru y'igihugu yaherahije urubanza rwiyunguruzwa urushikiza manza buregamwo Ishimwe Dieudonné azwi nka Prince Kid ibyaha byo gusambanya abakobwa ku nguvu. Ubushikiriza manza bwunguruje busaba kumwegeka ko ibyaha. Eric Bagire ubusa dufitiye ibindi kuri inkuru.
Bwana Dieudonné Ishimwe wamamaye cyane nka Prince Kid yageze ku rukiko rukuru aherekejwe n'umugore we Elsa Iradukunda wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2017. Araburana urubanza mu bujurire ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha byo gusambanya ku gahato bamwe mu bakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda azwi nka Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ni amarushanwa bwana Prince Kid yarashinzwe gutegura. Mu iburanisha rya none ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze raporo buvuga ko ibumbatiye isesengura ryakozwe n'umuhanga wo mu kigo gisesengura ibimenyetso mu Rwanda. Iyo raporo bwayishyikirije umucamanza mu rukiko rukuru. Ibikubiye muri iryo sesengura ntibyagarutsweho mu buryo bwimbitse. Ni ibimenyetso bishingiye ku majwi yafatiwe kuri telefone. Uruhande rw'iregura rwabwiye urukiko ko itegeko ritomora ko umucamanza ari ufite ububasha bwo gutanga uburenganzira bwo kumviriza ibiganiro bwite by'abantu bagirana kuri telefone kugira ngo bikoreshwe mu rukiko nk'ibimenyetso. Ikindi uruhande rwavuze ni uko itegeko riteganya ko amajwi akwiye kwiyambazwa mu rukiko arimo ayavanywe kuri meri, ubutumwa bugufi bwa SMS, WhatsApp cyangwa mu buryo bwo guhamagarana. Rwasabye ko ayo majwi ruvuga ko yafashwe mu buryo buhabanye n'amategeko ateshwa agaciro. Mu kutemeranya kuri aya majwi ku mpande zombi, ubushinjacyaha bwo buvuga ko uwo yafashe yari yabiherewe uburenganzira. Buvuga ko uburyo ayo majwi yafashwemo bidakwiye kuba ikibazo, bigasaba ko ikimenyetso cyabwo cyagumana agaciro muri dosiye buregamo Prince Kid. Ikindi abunganira Prince Kid na ubwe bafata nk'inenge ni uburyo ayo majwi yakaswe mu biganiro byafashwe. Bakavuga ko muri uko kuyakata mu yandi majwi hari hagamijwe kumuhamya ibyaha, bagasanga yarataye umwimerere wayo. Uregwa ntahakana ko ayo majwi araye, gusa agahakana ibiyakubiyemo kuko yemeza ko mu kuyakata byakozwe mu nyungu z'abamurega bagambiriye kumuhamya ibyaha. Uregwa n'abamwunganira mu mategeko bibukije ko bakomeje gusaba uruhande waburana gutanga ibiganiro mbumbe by'ayo majwi yo kuri telefone ariko rukabyirengagiza. Ubushinjacyaha busobanura ko ayo majwi mu kuyakata ntacyongeremo cyangwa ngo gikurwemo. Buvuga ko ibyakaswe ariyo byari bikenewe nk'ibimenyetso mu rubanza kuko ikiganiro cyari kirekire harimo n'ibitagize icyo byamara. Ubushinjacyaha busobanura ko ayo majwi yafashwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2022 hakoreshejwe telefone igezweho mu yo bwoko bwa iPhone 14. Uruhande ruregwa rugasobanura ko itangazo ry'ikigo cya Apple cy'Abanyamerika rigaragaza ko iyo telefone yageze ku isoko mu kwezi kwa 9 2022. Rugasigara rwibaza uburyo ayo majwi yaba yarafatiwe kuri telefone itari yagasesekaye ku isoko. Mu bisobanuro byabwo ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko umuhanga yagaragaje ko ayo majwi ari umwimerere. Ku musozo w'iburanisha uregwa yasabye kuzabona ubutabera buboneye. Prince Kid yabwiye urukiko rukuru ko hari ibimenyetso bimushinjura bityo ko atagombye kurenganira muri uru rubanza. Niburanisha ritatinze ugeranije n'iryabanje, umucamanza ahita aripfundikira anatangaza umunsi azafatiraho icyemezo. Niburanisha rya none Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid yari yaherekejwe n'umugore we Elisa Hiradukunda abaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ari kumwe n'umugabo we baherutse kurushingana. Hiradukunda wabonaga itangazamakuru cyane irikorera ku muyoboro wa YouTube rimurangamiye cyane. Hiyongeraho ko ubukwe bwabo bwavuzwe cyane mu itangazamakuru by'imbere mu gihugu. Elisa Hiradukunda mu mwaka ushize Prince Kid agifungwa yarezwe inyandiko mpimbano inzego zishinzwe iperereza zimushinja gushaka kwica iperereza ku byaha umugabo we yari akurikiranywe. Byaje kurangira Hiradukunda asohotse mu munyururu. Ubushinjacyaha burega Bwana Dieudonné Ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ni ibyaha bukeka ko uyu mugabo wahoze ayobora ikigo cyitwa Rwanda Inspiration Backup cyari gishinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga y'u Rwanda yaba yarabikoze mu gihe yari ashinzwe iyo mirimo. Akimara gufatwa agafungwa ayo marushanwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwahise buyahagarika mu buryo bw'isi bw'agateganyo. Mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha rutegeka ko Prince Kid agirwa umwere agahita asohoka mu gihome. Ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'icyemezo burakijuririra. Umucamanza mu rukiko rukuru yatangaje ko azafata icyemezo mu kwezi gutaha. Ejo di busa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi indyane hagati mu mugambwe mukuru utavuga rumwe na leta SNL zirabandanya inyuma yaho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano uhagarikiye ibikorwa byose bya politike by'uwo mugambwe kubera ubwo bushikiranganji bwavuze ko hashobora kuba ubwicanyi hagati y'abayoboye uwo mugambwe. Ibintu byifashe gute muri iki gihe? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Agaton Rwasa na Terence Manirambona. Agaton Rwasa atangura avuga ku igenwa ry'ifata kibanza ry'uyoboye uwo mugambwe.
Katagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi. Ubwa mbere na mbere cyo mwumenya ni uko ibiro bikuru by'umugambwe bitwarwa n'umukuru w'umugambwe. Niba ashobora kubituma ko cyangwa bigatuma ko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari we abuserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe. Nta biro bikuru rero byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo, keretse ako kagumbi k'abantu cumi kiyita ngo niyo biro kuko nibyo biro bikuru by'umugambwe bigiriwe biro by'umugambwe bigize n'abantu mirongo na gatanu. Ntawe uvuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze, ntawe uvuga ati yarongowe na naka, ibyizwe byari ibi n'ibi n'ibi. Badutse bavuga ibyo nyine bitwaje ngo sindi hafi, bagaca bavuga ngo rero ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara. Hari bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo ncamberayo. Ibyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushikiranganji w'inkora yo hagati bariko barakoresha, kuko ibyo byose ntawe bishikana ntatoye.
Ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusubira, ibyo biro nyine bivuga ko byabakuye muri icyo kibanza.
Bisunze ingingo iyihe itegeko irihe? Reba kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atahari ni mu gihe aba yapfuye, mu gihe batagishoboye kurangura amabanga kubera kumvure uburwayi cyane kubera iyindi mpamvu. None sindiho narapfuye, sindi muzima. Ese ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntarangura ibikorwa byanje, sinonda ku kazi ka misi yose. None ibyo bifunze nawe ni ibiki kugira bavuge ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe kiragaragara? Amategeko abeshwe ngo bahagarare ikurikizwa ry'amategeko baragumutse, ahubwo bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse.
Mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba nubwo bako bashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe, ari nacyo cyatumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa by'uwo mugambwe nk'uko byatangajwe. Ibyo birego byose byo mubivuga kwiye
nibaza ko ari ibyo bategura mu mitwe yabyo bifuza gukora. Nubwo bwicanyi hari aho muri abwumva, hari aho muri wumva abaryanye ngo bareke bapfa umugambwe. Ibyo ni ibyo bitwaje kujya agira umushikiranganji afata ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo bahurizemo ibikorwa by'umugambwe, kuko intumbero yabo ni uko umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD nk'uko nyine abandi bayikorera ibanga. Ubu rero baragiye ahabona
twaronse kandi akanya ko kuganira na Terence Manirambona ku rundi ruhande umugambwe CNL. Musiana he Terence Manirambona murakoze cyane gose kukanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejo bundi mwara umugwi cyangwa bikorwa mugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacu ba kimbona mu kibanza cy'umukuru mugambwe ariko ico kibanza umukuru wa CNL wakera wasaga tonda cyavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute mu kigi
nivyo icyo kumugambwe CNL mazemo mbere kuba kwize umwaka wose ko cyari cyatanguye mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera ngiye abona ko cyari uko byifashe rero mu singa mateka imagenzo wa kimbuna yagenwe nkuko bwo kugenwa kuko n'amateka y'umugambwe atanga uburenganzira bw'uko y'umukuru mugambwe atakihari cyane yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru mugambwe wateguye ikorana iyo kaminuza n'ukuri nasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga bimaze kugaragara yuko ateka akora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambwe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubwo nawe rero ni Marie Immaculée ntashobora kubivuga kandi kwarangura ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe ubwo rwego rurongora umugambwe mugakabaje imbere gusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga.
Muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ariwe akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya.
Iyo ngingo se yafatiwe kuko ikibazo kimaze umwaka wose n'utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyirangane bugezwe kwicarana n'imigambwe bamusabye yuko yohuza nande zisambiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatsinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona kuko biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntihafashe kubera atarahari ariko twasubiye mu mategeko usha dusanga hari ibintu byinshi cyane bituma atabakishobora kurongora muganga nkuko twabishyikirize itariki za ya kane y'ukwindwi muno mwaka ibyo bintu byose rero ntiyashoboye kubikora byisigura ko ngira ngo gushobora uno munsi ntashobore kugeza bivuga ko
ibyo ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi kandi mu gihe kuri uyu wa mbere umwaka w'ishure w'2023 shire w'2024 uzotangura imyiteguro ku bavyeyi ku badandaza no ku mashure isa n'itoroshe ico ni kibazo kigaragara mu ntara zose z'igihugu. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi turashikirizwa na Thierry Vendashimi.
Ugeze mu bibanza bidandarizwamo ibikoresho by'abanyeshure ubona amameza yuzuye kamakaye imyambaro y'ishure ibitabo n'ibindi abadandaza nabo bicaye batekanye bakubonye bahagurukira rimwe kuguha ikaze bagutanguranwa ibyo ngo bigaterwa nuko atabantu baza kubashorera ibyankenegwa ku banyeshure ngo birazimbye haba amakaye canke imyambaro y'ishure n'ibindi ababyeyi twasanze mu masoko y'imihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura baje kugurira babo ibikoresho by'ishure bamenyesheje ijwi rya Amerika ko batorohewe mu myiteguro yo gutangura ishure kubera ko ibintu nka byose byazimbye.
Nageze kugura ibikoresho by'abana ciro kweri birazimbye cyane gose urazi uko twarungika abana mu myaka yahera ibintu bitera byizimba gusumba ko byari kera ubu uye amakaye araduze cyane gose ibintu byose byangombwa kugira umwana aje ku ishuri yaba uja muri mu mashure y'indaro ibintu byose byankenerwa kugira ngo aje ku ishuri byari kwije ko nka kabiri ko twahora tubigura kera
ntibitworohera kubera birazimbye twaje tuje kurondera amakaye aratuzimba cyane ariho nk'ibyo tutararonka niforume z'abana mugabo turimo turagerageza tubona ko ntiturakwiza kandi tubona amashure ari mu gutangura.
Uyamenyesha ko kubera kwitangira ico gikorwa kugira ngo abana biwe bashobore kuja kwiga bafite ibyankenegwa bigiye kumusiga mu bukene budasanzwe asaba ababijejwe kugira ico bakoze ibiciro bikagabanuka.
Tuzosigara mu bukene cyane hari ukwikokora kudasanzwe kugira ngo umuntu yitange umwashe kuja ku ishuri n'abasigaye n'azoja ku ishuri atashe nukumurondo ya fungula bizoba bikintu kitoroshye cyane kubera kwitanga twagize kugira ngo umwana aje ku ishuri arakwiye kuba impinduka ku bintu bijanye n'ibiciro by'iki gihe hama abantu natwe tukoroherwa kugira ngo twinke n'abana ku ishuri
ku badandaza b'ibikoresho by'ishure bo muri ibyo bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura basanga biyicariye barindiriye ku munsi uhera nabo nyene imyidogo ni nkuko kw'ababyeyi bashikiriza ko abaguzi batariko baraboneka n'abaje batagura neza nkuko byahora
abaguzi ntibari ko baragura neza
uyu mwaka nta baguzi bahari baza babaza bababwira amabeyi ngo birazimbye nawe ukaraba uko uba wararanguye nawe wakose ikibanza kuhombesha twitamo kugumiza aho nyene kugira uronse ugururamuho uronse utagura urakawe ko n'abakiriya bahari ntibari ko baragura muri make urabona ko nabuze n'aba barambwigisha by'ibiciro rihe
ntariko araraba ngene abaguzi ariko baraza tugereranije no mu yindi myaka twahora tuza tudandaza amakaye kuri iratandukanye cyane kuko umwaka nta baguzi ariko bari sukira cyane kuza nkuko byahora natwe biradutangaza nta baguzi tubona nibaza ko bwo bari ubukene bwo waburi mu gihugu
icyo bahuriza ko n'abaguzi bose basaba ko hogira igikozwe na cyane cyane mu kugabanya amatagisi kuri ibyo bikoresho kugira ngo ibiciro bigabanuke nabo bashobore kudandaza
kwerekeza kuri leta kugira ngo irabe amatagisi ukuntu batugabaniriza amatagisi kugira ngo abasumyi basumye batidoze ntabe iduga ry'ibiciro birengeje urugero
turasaba kugira tudandaza amadusubiza ingorane natwe tujye inyungu tugajya iminsi mike hama ntawe nanza bitana nka byose
ku mashuri amwe amwe mu buraruko mu bumanuko nayo hagati mu gisagara cha Bujumbura twagendeye uhageze usanga ibiro by'abayobozi byuguruye ababyeyi bamwe bazananye n'abana babo baje gusaba ibibanza usanga batonze barindiriye kwakirwa hari naho usanga abafundi bariko barakora bongera basanura intebe bamwe mu bayobozi twavuganye bemeza ko biteguye gutangura umwaka w'ishure ariko ko hakiri ibibuze na cane cane abigishwa hamwe na bimwe mu bikoresho mfashanyigisho
bakwishure turiko turitegura nkuko bandi ariko arabikora bibuze biriho murabona ko hari heruka gufatwa ingingo yo gusha muri mu karuhuko kizabukura bigisha tabatari bake na twe twasigaye inyuma tuzotangira rero umwaka w'ishure aho bigisha tarasubirizwa ico ni kibazo ca mbere hanyuma koresho cyancane izo ntebe n'ibitabo tabo birashaje n'izo ntebe zirashaje ibitigiri numurengera cyane mu mwaka w'indwi no mwaka wa mbere aho iwacu no mu mwaka wa gatanu ibitigiri numurengera gose aho tuzosanga dufise abana barenga ijana mu kirasi kimwe
imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure irarembye igeze kure tugiye gutangura umwaka dufise abanyeshuri baba 1800 mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda intebe zishaje za kera abavyeyi baragerageje gushyira mu kuboko ariko ntabwo byakunze yuko ntibyokunda yuko bobiheza hatabonetse umuntu adufasha wundi abakozi nabo hari abagiye mu zabukuru turindiye cya kibazo ko gihera kugira ngo basubiririze bitabo nabyo bikenye cyane mu gice cya kane cy'ishure shingiro n'amajambo y'igice cya gatatu cy'ishure shingiro n'icya kane cy'ishure shingiro icyo dutanguye dufise ikibazo gikomeye cy'ibitabo kuko hari ni isata rimwe musanga atagitabo na kimwe dufise cyangwa asanga dufise kimwe cyangwa bibiri
abo bayobozi basaba ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi hamwe nabo bose bafite icyo bofasha na cyane cyane mu gisata cy'indero kubafasha mu byo ababyeyi badashobora
cyo kugwa icyo tete tudashobora dushobozwa n'abadukurira dushobozwa na leta cyane cyo gusubiriza ubigisha intebe zikaboneka kugira ngo abana bige neza cyo rero ishuri cyangwa ababyeyi uhora badashoboye kubikora bakabishozwa na leta
turizera yuko ubushikiranganji nk'uko bwabisezeranye yuko buzosubiriza abana bagiye mu zabukuru kuko hamwe bose basubiriza twoca dusigarana umukosa kivi umwe gusa mugabo hamwe atoba babadusubirije twoca tugira abakutsa kivi batandatu ubwo rero ababyeyi byaca biba muzigo kuri bo nk'umuyobozi ni uko gusaba uwo wese yo kumva ijwi ryacu afite icyo yoterera mu by'indero cyangwa se abasanzwe bafisemo ukuboko ko bogerageza bakumviriza n'ijwi ryacu uwo yobona yuko ari ikintu yokora muri ibyo imiryango iruguruye kugira ngo babe bashobora kugira icyo dufashije
kuri icyo kibazo kijyanye n'abigisha ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ikibazo cyo gutanga akazi ku barimu 2912 ku wa 30 z'ukwa munani 2023 ikibazo cidogerwa ko caranzwemwo utunenge haba ku bagikoze n'abagikoresheje abagikoze bidoga ko batafashwe kumwe kandi bariko bakora ikibazo kibaha akazi kamwe hamwe n'utunenge twibonekeje mu ikosogwa n'itangwa ry'umwimbu. Ibyemezwa nuko mu gisagara cha Bujumbura abashikiranganje babiri bo bakozi n'akazi Deho Rusengwa Mihigo n'uwindero n'ubushakashatsi François Habyarimana bishikiye ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 muri DCE Ntahangwa na Mukaza bagafuta ibyakozwe muri Ntahangwa bagashinga ko kizosubigwamwo.
Twasanze yuko bidashimishije na gatoya kandi bibabaje kubona umuntu ava mu ikomine akaja mu yindi akaba afite amanota make cyane ariko bakamwongerereza gushika hashikane ijana ku ijana. Kubera icyo rero twemeje yuko byabaye muri Ntahangwa habaye ibintu bidatomoye na gatoya akabaho n'amakopi utaboneye ya Java. Ingingo rero twafashe nuko byerekeye ikibazo cyo muri Ntahangwa kizosubirwamo kirahagarizwe byose bizosubirwamo profili zose. Hanyuma iyo komisiyo kominari ijejwe kwinjiza abakozi bashasha aribyo rekrutema nayo nyine irahagaritswe.
Uko mubivuze kuri mwabivuze neza cyane rwose ko nibyo bumvikanye. Kubona hariho feuille blanche itabonetse iyo ni ngorane ikomeye cyane bisigura yuko icyo gikorwa cya rekrutema kitakozwe neza.
Muruna ni mpuzamasendika akorera mu gisata c'indero ku rwego rw'igihugu Fenasebu Antoine Manuma Rurongoye asaba umushikiranganje gusubiramwo ubugico kibazo gikorwa nuko gikosogwa.
Nuko twokemura izindi komisiyo kominale tutaraja kuraba ingene zakoze hamwe bo barakoze agakosa akacanke kariya bakabigira nkana babitumenyeshe tutahirirwa turaja kubiraba naye handi ho tukazoja kubiraba tukabibona n'ukuri nabo nyene ibihano birategekanijwe. Ibi bihano bimbiza gufatwa kugira ngo bibera karorero n'abandi ejo cyangwa injya ejo tugasura gutunganya yindi rokritema bamenye yuko uronka akazi aruba bikwiye mugabo atakamwana wa mama gakora muri leta jeyi leta kose.
Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yagiriye kagabisha ko no mu bundi burere hari bitagenze neza bidakosowe abahajejwe bazofatirwa ibihano.
Ikibazo cahawe abipfuza guhabwa akazi kubwigisha caranzwe n'amahinyu afatiye ku gutangaza canke kurondera gutangaza amanota atariyo kubakoze ico kibazo bamwe bamwe mu ntumbero yo kubashira imbere. Ayo mahinyu rero yibonekeje mu mihingo myinshi y'igihugu igituma nyamukuru bivako nuko abahabwa akazi ari bake kandi abakarondera ari benshi hagaca hajamwo ka mwana wa mama canke ibiturire abataka batakamba ni benshi basaba kurenganurwa. Murunani kw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi Fenased tugasaba ubushikiranganje bubijejwe kubandanya amatohoza aho hose amanyanga ashikirijwe kugire koko ahabwa akazi ababikwiye mbere n'uburyo bwo kutanga no gukosora ibyo bibazo bwosubirwamo.
Abakutse kivibo bidoga ko bitanga ariko hagera gutanga akazi ibisata bafashamwo ntibishigwe imbere mu bikogwamwo ikibazo c'akazi basaba ko impapuro z'umutsindo zabo zohabwa agaciro mu gihugu cyose kugira ngo bashobore gukora ikibazo c'akazi aho bakenewe hose.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Iki kiganiro Combo Taxi muzogikurikirana ejo. Tabashimi rero kuba mwakurikiranye ibiganiro twafitiye muri aka kanya. Nshimire n'abagize uruhara bose ngo iki ibiganiro bibashikire uwashize hamwe ibiganiro ni Nadia Taha kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo wegeranije wahagarikiye ibi biganiro ni Frederic Ngondikije mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.